kumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi i Washington DC kuri uno munsi wa gatanu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka turabandanya duhimbaza umwaka mushasha muhire w'2018. Twifuriza n'abakristo aho muri hose ngaweri nziza muheruka guhimbaza. Turabandanye rero uno munsi kuri Nostaha kugurura imirongo ya telefone, twifurizanya noweri nziza na bonane. Mukanya rero muri kano kanya ni muri sanga cha kiganiro mukunda kigiye kumara isaha yose. Turugurura imirongo ya telefone isaha yose kuri mwebwe banywanye biradishwe rya Amerika. Tubahaye ikaze muhamagare ya nimero ni ya yindi nyene 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramo ya nimero mushaka guhamagara ko muri kano kanya mu kiganiro muri sanga mwifurizanye noweri nziza na bonane 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, kaze mwese
muri isanga. Ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanye gushimira Imana ku mwaka ugiye kurangira w'2017. Dutangura mushasha wa 2018 hano muri studio i Washington DC, studio Indwi. Muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri sanga, aho tugiye kwinezereza dushimira Imana, dushimire inshuti n'abagenzi ku mwaka twaronse. turuguri imirongo ya telefone rero nimero ni yayindi 1202 441 9391 muhamagare turatanga uyu munsi mukuru kaze mwese. Kujya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko twababwiye twatanguye hano ku radio ya Amerika guhimbaza umwaka mushasha muhire mu minsi ibiri yonyine isigaye umwaka mushasha uratangura w'ibihumbi 2017 muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka twibutse yuko no kuri Facebook ariho turi murashaka kutwandikira ubutumire bwanyu kuko imirongo ya telefone dufite abanywanyi benshi benshi cyane bari kubarahamagara ariko no kuri Facebook murashaka kuja kwandikaho ubutumwa ndi hano muri studio ndashobora kubusoma tukabushikiriza inshuti n'abagenzi ndabibutse adresse yacu kuri Facebook ni VOA Radio yacu kuri Facebook turi kuri VOA Radio yacu mwandikeho amanimero yanyu ariko cyane cyane n'ubutumwa bwanyu bidashobotse yuko tubaronka kuri telefone ubutumwa bwanyu turaza kububona kuri Facebook. Reka rero dutangure umunsi mukuru hano muri studio tubashikiriza indirimbo yitwa Fanda Nayo yaririmbwe na Mbumba. Water. Nababwiye ko twatanguye guhimbaza umwaka mushasha muhire hano kuri Radio Ijwi rya Amerika muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka ndabifurije mwe mwese aho muri hose mu Rwanda mu Burundi muri Congo mu karere k'ibiyaga binini hose muri Amerika mu Bushinwa aho mutwumva hose haba ku radio canke kuri internet. Reka rero tujye ku murongo ya telefone duhere kuwitwa Fides yifuza gutasha. Fides wiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Muraho urakomeye?
Ndaho kabisa ndashima Imana.
Ni byiza cyane. Uduhamagaye uri he Fides?
Jewe ndabahamagaye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Umwaka mushasha umwaka mushasha muwiteguriye mute?
Umwaka mushasha tuwiteguriye neza cyane kuko ni umwaka ushyitse mu gihe cyiza cyane turimo Imana yadukoreye ibikomeye mu gihugu cyacu. Ego turawiteguriye cyane na cyane cyane mu gushimira Imana ku byo yakoze.
Yagukoreye iki wewe ushima cyane wibuka muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi wifuza gusangira n'abandi?
Muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ndangije jye nsanzwe ndi umumama ndubatse mfise urugo mfise abana babiri mfise n'umushinga ntahumwe. Uyu mwaka urangiye Imana yankoreye ibikomeye cyane kuko ndaziye aho mpereye mu muryango wanjye icya mbere nta muntu nabuze ngo nje kumuhamba.
Amen.
Ikindi nta muntu nagwaje ngo nje mu bitaro ndepanse amafaranga cyane ubuzima buhagarare mu muryango wanjye.
Ikintu gihambaye cyane rwose.
N'uyu mwaka nyine w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Imana yanteye iteka ikampa akazi mu gihe kirekire nari maze nshomereye. Numva nezerewe cyane mfite ibintu byinshi cyane nzoshimira Imana kubw'uyu mwaka urangiye kabisa ndumva ndi ahantu heza ho gushima Imana.
Ni byiza cyane rwose n'imigisha ikomeye cyane kutabura umuntu mu muryango kutagwaza n'ibintu abantu basengera cyane ariko ndumva Imana yarakugiriye neza cyane. None mufaso ni Fides wowe usengera hehe cyane utubwiraho usengera ugiye kuzoshimira Imana kuri uyu mwaka?
Ego cyane jyewe nsengera muri Eglise Methodiste ini di Burundi ikorera ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Ego
ariko pesize majyewe nkaba nsengera kuri Paruwase Gatumba niho niteguriye kuzovuga cyane ibyo Imana yankoreye.
Ni byiza cyane mu Gatumba. None urifuza gutasha abande musengana cyane n'abandi mu muryango wawe?
Uyu mwanya turiko turavugana ndafise umushinga nawe wanjye tutari kumwe ari mu gikorane ruguru ndumva nkwiriye cyane kumutasha na cyane cyane ndamwibutsa neza abe ahantu ho gushimira Imana ku byo yadukoreye.
Uri umukenyezi mwiza cyane. Yitwa nde umutamukanye umugabo wawe?
Yitwa Hevera Pasteur Ladislas Niyiragira.
Ndumva Pasteur aragira amashimwe menshi mu mutima kumva mutambukanye bari kuri telefone kuri radio ariko aramufurisha umwaka mwiza. Ni byiza cyane Fides. Ngaho bandanya wifurize umwaka mwiza n'abandi umugabo wawe nyine.
Ego reka mbandanye ntasha abo dusengana kuri iyo Paruwase Gatumba. Ndatasha Pasteur Assista wa umushinga nahe wanjye yitwa Saduki Omar n'umutambukanyi wiwe. Ndatasha Kohale nsanzwe nkoreramo y'abamama yo muri Paruwase Gatumba nyene n'abamama bakunda Imana cyane ndabakunda kandi nije ndabarongoye ndabatahije mu izina rya Kristo Yesu. Ndatahije na Kohale Vuzimpundu yo muri iyo Paruwase nyene. Sinzi ko mukinyemereye ngo ntashe abandi.
Ego amasegonda make turahe kongera ko hama n'abandi turabaha akaryo kubandanya.
Ego reka ntashe ababyeyi banjye bari mu ntara ya Cyankuzo nabo barakunda Imana kandi ndabifurije kugira umwaka mwiza wa 2018 umwaka w'umugisha. ego reka sozere ntasha nabandi dukorana imirimo y'Imana basanzwe batuye ngaha mu gisagara cha Bujumbura na cyane cyane ntibagiye umuryango wanje kuko nawo ndawukunda kandi uri mwabubaha Imana.
Ni byiza cyane gose Fize, turagushimiye cyane gose kuri kano kanyu fashe kandi ukabura umukenyezi wa mbere turonse. Turakunda cyane kuronka abakenyezi, iyo turonse abakenyezi hano kuri Radio ya Amerika baduhamagara ni gase biba, ariko iyo baduhamagaye turishima kandi turanezererwa. Twikwifurije rero umwaka mushasha muhire, Noweli nziza, uzogugwe neza mu bawe no mu byanyu. Turakwifurije byiza byose wifuza ku mutima.
Leka nanje ndabashimira rimwe bivuye ku mutima kubona munteye iriteka ngo nanje ntashe abanje n'abacu. Nongera ndabashimira cyane ingene muduhaye aka kanya kugira ngo tutashe inshuti n'abagenzi, kandi turabakenguruka ingene mutwifurije umwaka mwiza. Natwe twobifuriza umwaka mwiza w'2018 ngo uzubabere umwaka wo kwagukirwa impande zose.
Amen, amen, amen. Urakoze cyane gusa.
Imana ibahe umugisha.
Radijwi rya Amerika, turabandanya ku murongo twifurizanya umwaka mushasha muhire. Turafise uwitwa Louis Michel. Louis Michel, uraho?
Muraho neza itamishaka.
Turaho, turashima nawe.
Yeye ni Vela.
Ngongo iki?
Umwaka mushya muhire. Mushiki wanje.
Okay, okay, nayo numvise urundi rurimi ntatahuye.
Ndavuze. Ngomeye ve di novela.
Ah, gifaransa. Na ino basi nanga ni nk'igitaliyano cyangwa ikindi. Urakoze cyane. None Louis.
No, no, no.
Eh.
Yego. Ngewe. Ngewe iyo umwaka urangiye nyine ndanumva nishimye, ariko ndishimye neza. Kubera ko ubu ngubu mbana n'ubumuga.
Nibyo.
Icya kabiri. Navukanye n'abandi 9. Bose batashi badashaje. Ubucuru raza rurabarya rurabamara.
Oh, turaguhoje.
Ni ukuvuga ngo nanjye iyo ngiye kuryama, ni ukuvuga ntiwe ndahaye nibuke. Ubwo rero ndashima Imana cyane kubera ko uyu mwaka ngo urangije. Ndashima Imana. Hanyuma nongera ndashima Imana abantu bose bafite problem. Mbasabye ku Mana kugira ngo gusa Imana nabo imumve. Cyane cyane nk'umuntu witwa byose n'Imana Elije ayari aho majyaruguru, cyane cyane umuntu witwa Joseph Bakimbagira ayari mu myembe ari i Kigali, ariko nabona arondo n'abandi bose bafite ibibazo nk'ibyanjye cyangwa se n'ibitambutse. Bose ndababwiye ngo bajye bazagira umwaka mushya, mbifuza umwaka mushya muhire.
Louis Michel, turagushimiye cyane rwose kuko ndumva ufise imbaraga nyinshi, urukundo rwinshi, nubwo waciye mu bibazo byinshi kandi ukumva tukumva ko wabuze abawe, ariko ukaba ukifise uwo mutima w'ukunezererwa, ukwishima. Imana igukomeze kandi iguhe imigisha myinshi mu mwaka.
Aho ndi hose jewe ndango no guseka kubera ko burya ntabwo waheka ibintu ku mutima buri munsi. Aho ndi hose mba nseka gusa kubera ko burya niyo umuntu aseka wumva worohewe. Ndagira ngo n'abandi bose bafite ibibazo bajye baseka barenze hejuru gusa kuko uraseka ukumva worohewe, ndetse bituma utanasaza bya vuba vuba.
Reka rero duseke twese, rero duseke dushimire Imana. Louis Michel, ugira ibihe byiza kandi nawe uri nziza na bonane nziza kandi kabisa uzameze.
Mbese ijuru rya Amerika, mwese abantu muri iyo nzu, iyo etaje mbese bose abantu bayirimo, mwese umwaka mushya muhire, mwadufashe neza, twabanye neza umwaka wose, n'uyu mwaka ugiye kuza tuzongere tubane neza mwa bavandimwe. Murakoze cyane, reka mena n'abandi akanya. Murakoze cyane
cyane gose, cyane gose, urakoze cyane. Tubandanye twakire n'uwitwa Sylvestre. Vite Sylvestre.
Mahoro.
Uraho, urakomeye.
Ego ndakimwiteka.
Ni byiza cyane, uduhamagaye urihe Sylvestre?
Basi zindi mu Burundi mu ntara ya Muramvya no Kiganda.
Mhm. Kiganda.
Yego.
Mhm. Bite bite none umwaka mushasha muhire Noel nziza witeguriye 2018 gute.
Asanda simana kabisa tro nda mu mujyango naduze babavyeyi.
Mhm.
Umwaka nda umurangije neze nda simana kubera ari ku nyigisha ni nacyo kirangiza amashuri.
Mhm.
Nditeguriye kandi abona mu mwaka mushasha n'abavyeyi nategeje nda mu gasinda z'amahira.
Mhm.
Nizera yuko nyigisha izoza ibyo dutumbirije iyo nayo ku mwaka.
Mhm.
Mu mwaka weje.
Mhm.
Nkaba mushima hosi ndabona akavura karagwa imirima ni myiza naho zaracamo imiyaga n'ibihuhusi.
Mhm. Mhm.
Rayuko ata bizokubona na Imana ikoze iraho kugira mwaka kuri kaza ari gutanga.
Mhm. Duzijwe rero ushimire wifurize no wene nziza na bonane abari ngaho imurambya n'ahandi.
Yego. Nangure cyane cyane kuri mwe byo mama ya kanya.
Mhm.
Abari kuri je muri nziza mu mwaka mushasha abagenzi bose turi kumwe. Umuryango wanjye wose.
Mhm.
Aba n'abanyeshuri bose twaje kwigana kuri kaminuza nderabigisha emeze.
Mhm.
Bakunzi b'ibi bya Amerika bose n'abakora bose.
Mhm.
Kandi n'ikirezi n'igisha ikomoka ku Uhoraho umwaka ugiye gutangaza rero umwaka w'amata n'ubuki.
Mhm.
Ajya urabona n'ibyo bifuza bose n'abandi bandanye bahetagiye.
Urakoze cyane gose, urakoze cyane gose.
Noge na nibagiye gutashya muni yifanye muri Imana Yvonne twaje kwigana mwaka w'indi.
Mhm.
Ahari hose mbere bitunge no kuba kandi muri hamwe era ari karindi kwigana ariko kadondondera.
Mhm.
Nakundemera kuri Cetane. Rwa Satran Kate. Mhm. Katalan.
Mhm.
Kuri ngiri tenda amazina 34 amazina 84.
Sawa.
Kama mwile uipa Mariko alimbrao mkwanda. Mm-hmm. Kwa uje kuwa na mkikove.
Mm-hmm.
Na bandi wese wali kubarani mbiriza. Rivu wa dameri.
Mm-hmm.
Kwa mpige mwese. Na wakunji wose wa anje. Nizato kata wa sila hari. Kandali kubarani maore iman.
Mm-hmm.
Mwakoze.
Mwakoze nisha. Twese. Mwaka mushasha muhire mwese muduteze amatwi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itangishaka muri wa mwanya w'ikiganiro mukunda cyane muri isanga muri kano kanye twuguruye mirongo ya telefone na Facebook yacu muhamagare mwifuriza abanyu Noel nziza na Bonane tubibutse Facebook yacu ni VOA radio yacu murongo wa telefone nawo mushobora kuduhamagara ko kuri WhatsApp cyangwa telefone isanzwe tukabona nimero yanyu tukabahamagara ni 1-202-441-9931. Tubandanye rero ku murongo wa telefone twakiri witwa Eli mwaka mushasha muhire. Uramaze he ga Eli?
Kuramza muri kibine mbuye.
Mhm, abi muramze muri ko muradutega amatwi 5-5 ndavyumva. Ubaye wa kabiri. Ngaho fata kanya wifurize ibihe byiza abiwanye.
Murakoze kambere n'ambere n'amahere sa ababyeyi bahanze bayifuza n'umwaka mushasha akabiri n'amahere sa n'umwaka mushasha bayi n'abagenzi babo sa n'amahere sa n'umwaka mushasha amarandri aherupe kayanza kudikana n'ibintu byiza byarimana ari Patrick Kayanza kaka mwiza na noheli nziza abo dukorana mu gisaka cy'ikawa cyane cyane abo muri kese kiyago bose twembere n'umukoresha wacu mana hanyuma tukagira kuriza umwaka mwiza indongo zose igihugu kandi zisize umwaka mwiza na noheli nziza abanzi bose abatanzi na mbuga nkoranyamakuru wa daniel
urakoze cyane gose Eli turagushimiye natwe turakwifurije umwaka mushasha muhire ugire ibihe byiza kandi uzogire imigisha myinshi muri 2018 ndabona bagenzi bacu kuri Facebook mubandanye kutwandikira nkuko nababwiye Facebook yacu ni VOA radio yacu murashaka kutwandikira ubutumwa aho nyene tukabusoma reka nsome ubwo witwa Eutache Musenyeri niyo buhungiro avuze ati ndi Bujumbura ndifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2018 abavyeyi banje nabo tuvukana n'ababanyi bose nabo twigana kuri Université Sagesse d'Afrique hamwe n'umusheri wanje yitwa Giseline hamwe n'abamenyesha makuru bose bijwi rya Amerika muheza gigwe Eustache turagushimiye cyane ubutumwa bwiza cyane ndize ko uyu musheri wawe Giseline akumvise hanyuma tubandanye hari uwitwa Habinshuti Marc Martinez Habinshuti Marc Martinez kuri Facebook aratwandikiye ati jewe ndi Kigali mu Rwanda mumpamagare turagerageza tuguhamagare nawe nyene muri benshi bariko baraduhamagara uronka kanye umwaka mwiza Martinez ndabona kandi witwa Salvatore Manario Salvatore turakubona umwaka mushasha muhire Ngoboka Jean-Claude umwaka mushasha kuri wewe hari uwitwa Nikunze Blessus Bomako bonane kuri wewe nawe hariho kandi witwa Adronis Kefas amazina yanyu ni hatari Adronis Kefas umwaka mushasha muhire hariho n'uwitwa Gerard Ndagizimana umwaka mushasha muhire kuri wewe turakubona kuri Facebook ndabona kandi witwa Uwimpuhwe Jabo Bugwi Uwimpuhwe Jabo Bugwi ndabona telefone yawe niyo mu Rwanda tukwifurije noweli nziza na bonane aho mu Rwanda uri ndabona n'uwitwa Hambo Shaka Damour Hambo Shaka Damour nababwiye ko amazina yanyu kuri Facebook ari ya hatari ndabona n'uwitwa Nsengimana Eric Pasteur ati biciye bicika yari yaduhamagaye uradutunga amatelefone shobora kuba ari karagorana gato kuri wewe ariko ndumva hariyo n'abandi benshi bari ku mirongo ariko barahamagara ndabona na Dusabe Leonidas Lendes ati ari muri Tanzania muri Tanzania ati nahiriza ababyeyi bari mu Burundi mu ntara ya Cankuzo Dusabe Leonidas Lendes yifuriza umwaka mushasha muhire ababyeyi biwe bari mu ntara ya Cankuzo turabona abandi muri benshi mutwandikira kuri Facebook ni byiza cyane gose turafise rero ku murongo wa telefone uwitwa Abayisenga nawe nyene yifuza gutasha Abayisenga amahoro neza
murahumurane
uraho urakomeye
akoze umwanya mudahe ngo twifurize abantu umwaka mushya muhire mbere na mbere ndifuriza umwaka mushya muhire ubuyobozi bw'u Rwanda abavandimwe inshuti bose banzi
uramajahe ngo bakumenye neza uwuriwe
njye ndi abita ku Gisozi
Abayisenga w'Igisozi bandanya
nifuriza umwaka mushya muhire ubuyobozi bwa TV1 n'abanyamakuru ba TV1 na City Radio ya ndumva ukoze kuri uyu mwanya
urakoze cyane gose abayisenga turagushimiye no wari nziza nabona ni kuri wewe nabawe mukuru urabandanya hano kuri Radio Ijwi ry'America muri studio Indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabifurije mwe mwese mwumva ijwi ryanje umwaka mushasha w'ibihumbi 2018 uzobabere uw'imigisha myinshi tubandanye ku murongo wa telefone nakiri witwa Ndayisenga Ndayisenga amahoro neza
amahoro cyane bose
uraho urakomeye
sawa
uherereye he
Ewe ndi bujimbe ko sangye muka mu ntara ya Ruyigi muri komine Butaganzwa bwo ni mugeje.
Mhm. Duga kwijambo rero wifurize ibihe byiza inshuti n'abagenzi.
Nashaka ni wifurize umwaka mushya mwiza w'2018 babyeyi banje basanzwe bari mu Ruyigi Butaganzwa mugeye wanje papa yifanya wacu na sasita.
Mhm.
Abone mama umwe cyane
Subiramo mama wani twamwumvise neza. Duzijwi.
Tamisika la sangali busa ganga muri muri gani mwe mukumbwa wichara gacha.
Mhm.
Aijala ndo sing na bunaji.
Mhm.
Aba sabendo yaho bali kuburundi no kisio sing.
Mhm.
Adani mifuge nuko kamuza abakozi ba radio kwa dami hiki kule la basi kwa chani go ya diwa na jihugu.
Asante sana.
Mhm. Bose batwariganye abantu bose batwarakoranye ariho hose abantu bose nshaka kugenda buraseri abifurije umwaka mushyashya mwiza 2018 abandanye baneze kandi uzabira umwaka w'imigisha n'imiheza niba ku Mana
ni byiza cyane rwose turagushimiye Ndayisenga katubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi tubaha akaryo tubandanyirize kuri Jeremy Jeremy urahura komeye
ndakomeye
uduhamagayiri
ndi mu gisagara cya Gitega
yifashe gute aho Igitega
asa Igitega n'amahoro neza cyane
ni byiza cyane niba nde none wifuriza umwaka mushasha muhire
nkaba ngomba kwifuriza umwaka mushasha ababyeyi banjye bari muri komine ndava mu mpanuka amwe n'abashyitsanje bose bari mu mpanuka nyine Francine Eliana Marie Rosa na Marie Grace nibagiye mama wa mama wacu bose bari ngaho mu mpanuka komine ndava hamwe n'abana babo abanyeshuri banjye bose bije muri naki twitaye muri naki kibimba abifuriza umwaka mushasha mwiza babyaranje bose bari Bujumbura hamwe n'abari mu ntara ya Rutana abifurije umwaka mushasha mwiza bakenzi banje Willy Vianney Jean Marie Kirisia Irerere bari mu ntara ya Gitega ndabifurije umwaka mushasha hamwe n'umutama bita Jambo Twatadira Madoyi ndamwifurije umwaka mushasha nibagiye n'abantu bamushikanje Frank na Bonel hamada bifurije badogira umwaka badotangira umwaka neza bongera warangize neza murakoze
murakoze cyane Jeremy nawe ugira umwaka mushasha mwiza wakoze cyane tubandanye ku murongo radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twakire Désiré Désiré amahoro neza
amahoro
Ngaho.
Yego turatekanye.
Uri hehe none?
Yendi mikambi mutenderi.
Mutenderi muri Tanzania ni vyiza cyane ndashima kumva muri ko muratwumviriza ngaho imutenderi ndifuza ko ndizeye ko nabo muri Nyarugusu muri Nduta nabo nyine bariko baratwumviriza. Ngaho rero tasha ari wawe.
ubwambe nagomba ndabatashe mwego bamenyesha bakuru b'ijwi rya Amerika.
Sante.
Niko bwa kabiri nagomba ntashe umushikanje ari mu ikambi mu Rwanda imahama. Akabiri mugakabiri n'umugenzi wanjye cyo kuba ngaha nkuru nziza Emmanuel. N'uwitwa Nisire Pascal turi kumwe ngaha nyene. N'umubyeyi wanjye yitwa Nishimaye Esperance. Ndamuramukije ndamwifuriza no heziza no mwaka mushya.
Urakoze cyane rwose Desire.
Yego nawe murakoze.
Ugira ibihe byiza.
Namwe.
Up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry, because I know, your plans are better. When the landlord come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford to pour my key. I know tomorrow will be better. I thank you, God. Thank you, my God. Thank you today.
The band na Tom Close bashimira imana bati thank you ati thank you thank you thank you bashimira imana niragijwe ijya America isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Urakoze The Band na Tom Close kuri ako karirimbo. Tubandanye ku murongo wa telefone twakira witwa Nsengimana. Nsengimana uraho?
Yego ndaho.
Uramajahe?
Sendi ngoza muri Ville.
Ngozi mu Burundi. Witeguye gute bonani?
Asha, naiteguye neza kuko kwa kata kwa mungu wera saa kumi. Tufise umwanya gushima imana wera saa kumi kurisengero ngozi. Gushima imana twereke imana dukuri umwaka utoza kandi tushimira no kubyo yadukoreye kuko hari byinshi yadukoreye ngira abazaba hari azabyumva byinshi imana yadukoreye nk'uyu mwaka kuko umva ibyo Imana yakoze by'ukuri ku bugingo bwacu. Urumva ibintu nyine birengeye ubwenge bwacu. Hanyuma nkaba nashaka kwifuriza umwaka mwiza abagenzi banje, ndayifuriza ababyeyi banje, nkabifuriza n'ababyeyi banje bari muri Mozambique.
Ababyeyi bawitwa bande ngo bakumve baryoherwe nabo nyine?
Chartier na Hesroni. Ama na mama mdogo ari mu Kirundo ibwambarangwe. Na onkle ari mu Rwanda, ari mu Rwanda. Hanyuma nkaba nifuriza umwaka mwiza n'abantu duhora tuvuga na duhora twandikira mira message kuri Facebook. N'abantu duhora twandikira SMS, twandikira mira ama SMS. Hariho nk'uwitwa Salvatore ari Imuyinga. Uwitwa Migo Bosco ari imu kumwumba. N'abantu bamwe bakurikira page ya Ministere de la Defense Totale kuri Facebook. Nabo nyine abantu bamwe badukurikirana kuri iyo page nayifurije umwaka mwiza. Kandi nashaka gusaba indiri, hari indirimbo ya Roboti yitwa Turagushima Mana, turagushima mana nziza. Nashaka muze kuyishyira ko sinzi ko muyirondere.
Reka tuyirondere, reka turagerageza mu buhinga bw'ibyuma, sinzi ko biza kubakundira mu kanya dusigaranye, ariko baragerageza. Urakoze cyane.
Rehoboti iri mu zambere.
Baragerageza.
Rehoboti minisitiri muri album ya mbere.
Nacyo twemereye, ariko turagerageza. Urakoze cyane Nsengimana. Reka tugerageze twakire n'abandi, tubandanye ku murongo wa telefone. Radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na RV bonane.
Bon umwaka mwiza mama.
Uraho? Urakomeye?
Yego, akomeye cyane.
RV uduhamagaye urihe?
Ndi mu Cibitoki cya Rugombo mu Cibitoki mu Burundi.
Eh mu Burundi. Cibitoki cya Rugombo mu Burengero. Gute none hiyo mu buraruko ndakeka mu buraruko bushira Burengero. Sivyo?
Ego me turakomeye kabisa umwaka turiho turitegura tuzoryoherwamo neza n'abagenzi n'inshuti n'abavandimwe. Nubwo tutari kumwe n'abari mu buhungiro nabone turifuza kujyana umwaka nabo twabyifuza n'ubwo bizakunda.
Birumvikana.
Ego.
Ni byiza cyane. Abandi none bifuriza umwaka mushasha muhire nawe n'ibandi.
Ego ndifuriza umwaka mwiza abantu tubana ngaha mu Cibitoke, Bukeneza Fisto, aba ngaha mu Cibitoke, Liyose ari muri vakansi Bujumbura na Mutoni we Darius, na Gisre Eimare tubana ngaha mu Cibitoke, na Miyobe, n'abagenzi bose dukunda kuteramana mu ntara ya Cibitoke nyene, nawe tutari kumwe bose ndabifurije umwaka mwiza, Bapfede. Mwakoze wabera umwaka w'amata n'ubuki.
Ni byiza cyane. Urakoze cyane Hervé, turagushimiye. Radio Ijwi rya Amerika isambira. Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko nababyiye turi muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro muri isanga aho twuguriye amatelefone isaha yose tubaha karyo kukubandanya mwifuriza Noel nziza na bonane ku nshuti n'abagenzi. Reka mfate amasegonda make ku bwanje oya nitanga ishaka nshimire ababandanya kudutega amatwi ababanye natwe umwaka wose. Ndaza gufata kandi kanya kukushimira bamwe bamwe ariko reka nibuke kandi n'abatwumviriza batabaye mu bihe biryoshye, batabaye mu bihe binezereje, abari mu makambi y'impunzi. Abari mu makambi y'impunzi nk'abari i Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndabifurije umwaka mwiza mushasha. Abari mu Rwanda mu ikambi y'impunzi imahama n'ahandi hose mu gihugu cy'u Rwanda umwaka mushasha mwiza. Abari mu Burundi aya makambi yabateshejwe izabo nko mu Cibitoki namwe turabiyumvira. Abari Tanzania inyarugusu induta imutenderi n'ahandi hose muri Tanzania umwaka mushasha muhire. Abari mu Buganda namwe nyine ntitwabibagiye Inaki Vale turaziko mutwumva kandi turavugana rimwe na rimwe. Imana mwese aho muri hose mu makambi y'impunzi mutabayeho ubuzima bunezereje butaryoshe kuko nta unezerwa no guteshwa ingo. Rero turabifurije umwaka mushasha muhire muzogiremwo amagara meza imigisha myinshi. Ababyifuza mugataha muzogire ibihe byiza mu ngo zanyu mu nshuti n'abagenzi muzoba mubonanye mu gihugu cy'amavukiro. Abandi nabo tubifurije kubandanya mworoherwa aho muri hose mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Reka rero tubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi babandanye kutwakura ku murongo wa telefone. Turi kumwe n'uwitwa Gratien. Gratien uraho urakomeye?
Asha ndaho ndakomeye kabisa.
Uri hehe none?
Ndi mu ntara ya Kirundo komine Vumbi umusozi wa Muramba.
Ni byiza cyane Gratien. Fata amasegonda make wita utashe inshuti n'abagenzi.
Nagomba ubwa mbere gutasha abantu bose b'Imuramba. Abifuriza umwaka mushasha w'2018 tubabere uw'amata n'ubuki. Nkatasha n'umuhungu twiganye ku mukenke wo mu giteranyi bita Crapel. Atasha n'abarimu bose bigisha ku ishuri shingiro ry'i Nyagatovu n'abana bose bahiga. Bose nkaba ndabifuriza umwaka mushasha w'2018. Nabamenyesha amakuru ku kigo cya Amerika.
Urakoze cyane gose Gratien. Ugira ibihe byiza kandi nawe umwaka uzokubera w'amata n'ubuki. Ndabwiwe n'abagenzi banje mu buhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi asanzwe akora ibihambaye buri munsi arambye ko ivyo Nsengimana ya Mustavye yabibonye indirimbo ya Leo Botti. Ndagushima mana reka tukumvirize turagushima mana reka tukumvirize amasegonda make.
Radijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanya guhimbaza umwaka mushasha ugiye gutangura mu minsi ibiri sigaye umwaka w'2018 kuri Facebook ndabona abanywanyi abakunzi bi Radijwi rya Amerika babandanya kutwandikira ku murongo wa telefone babandanya kutuhamagara ni umwanya ni uwiwanyu reka nsome ivya Leonce Ngendakuriyo watwandikiye turabona uti ndi Burundi mu ntara ya Makamba ndifurije umwaka mwiza abavyeyi banje abakunzi banje n'abanyeshuri twigana kuri lycée Kiremba Sud ndabifurije umwaka mwiza w'2018 ziza ko bakumvise turabona nabandi benshi mubandanye kutwandikira Ntunzimana Daniel turakubona kuri Facebook ndabona n'uwitwa Nzoyikorera Désiré amahoro neza kuri wewe turaba abandi benshi kuri Facebook Eric Pasteur Sengimana turakubona Innocent Uwimana turakubona n'abandi mwese mubandanye kutwandikira mwandike ubutumwa bwanyu biroroshye kubusoma ahandi muri studio indwi ku murongo wa telefone hashobora kuba hari benshi turacyasigaje nk'iminota nka 12 y'ukubaha akaryo ko gushima no kuhimbaza umwaka mushasha muhire natwe hano muri studio no kwifuriza abanyu Noweli nziza na bonane tubandanye ku murongo wa telefone turafise uwitwa Daniel Daniel we amahoro neza
uyi mahoro cyane
urahura komeye
ego ndi byura
ngaho rero tutashe
Nangwe gutasha mwebwe amenyesha makuru wanga ku Ijwi rya Amerika.
Thank you.
Nangwe gutasha n'abanyeshuri twa rapigana muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo gutumatumwa na makuru. Na cyane cyane nko mukobwa ari Makamba yitwa Heshimana Violette. Nka cyantasha kandi namushikanze ari Makamba. Natasha na muruna ari Makamba nkacanza ikabonga muri komine Nyanzarake nkatasha mama wanje nkatasha nabo tuvukana abazabwe bahari nkatasha n'umugezi wanjye ari Nyanzarake yitwa Ndayisenga Frederic nkatasha na muramu wanjye ari Makamba atandabuka hakugitanga natasha mu kugwanje ari mu nkambi Hatunimana Diodone ongera natasha n'abandi bose bahunze wabanzi bose ndabifurije umwaka mushasha mwiza uzo wabera umwaka mwiza w'amahirwe ukororanirwa muri byose n'ibyifuzo byawo. Murakoze.
Murakoze cyane. Urakoze cyane Daniel. Turakwifurije umwaka mushasha muhire nawe.
Ego e.
Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubandanya kwifurizanya umwaka mushasha muhire na Noel nziza. Ejo narumvise ikiganiro cha Thomas hari umuntu witwa Bigirimana yanyifurije umwaka mushasha muhire. Reka ndamwumvirize hama nawe nyine ndamushimira.
Ijwi rya Amerika mu kirundi Kinyarwanda turi kumwe kandi na Bigirimana. Bigirimana we?
Karame.
Umwaka mwiza.
Watwese tuwusangire.
Nukuratangaza iki rero?
Umwaka mushasha wewe kamiri ndi kwa ndagukunda.
Nanje ndagukunda n'abandi bose.
Na Oriane cyangwa ishaka.
Ubwo barimo kukumva.
Ndamusuhuje.
Yego.
Uyo rero yari Bigirimana. Bigirimana narakumvise jo. Rero nashaka nawe nyine ndakwifurize umwaka mushasha muhire. Natwe turagukunda twese hano kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Asante sana.
Ngukunda bidasanzwe kuko aminduye mushasha. Na mama aragukunda. Sinari nzi gukunda na mbere y'ukuza. Nagushidikanya ndawagusimbura. Wijeje.
Babandanya guhimbaza umwaka mushasha muhire. Uyo ni King James, karirimbo karyoshe kitwa Harukuntu. King James turakuramutsa kandi turakwifurije umwaka mushasha muhire. Turibuka waraje hano mu mastudio y'Ijwi rya Amerika haciye iminsi mikenya. Warakoze cyane kandi turacyakwibuka. Kakaririmbo karyoshe cyane. Tubandanye ku murongo uwitwa Samuel nawe nyene arifuza gutasha. Samuel we uraho urakomeye.
Kwenda chimi imana.
Nziza cyane. Uri he?
Ndigitega mu Burundi. Mu Burundi.
Nziza cyane. Umwaka w'2017 wari wifashe gute? Wa 2018 wifuza iki?
Simari pa geneza.
Mhm.
Mana kona hapo ibirenze.
Mhm.
Nuko nabaye hafi n'abagenzi bandi bose.
Mhm. Nziza cyane. Tashin chutse nabagenzi rero.
Kwambe nomwe wandi nyinyi bire na teta. Mhm. Ari muri komine ugenda. Ari muri komine ugenda n'izone mutawo yinyi mutumba nyakisenyi.
Mhm.
Namuyomba ari butumba kinyeri teni, kinyeri Jofenari, kinyeri Patrice, na kinyeri Josefu. Mama mutoka ari muri komine Shombo. Ba kinyeri Madare na n'umufasha wiwe.
Mhm.
Nicho kinabagenzi bose. Niba ke numukunzi wanje turi kumwe nganye ne gitega itwa Sandrine.
Mhm.
Nabiri hadiza ke numaka mu yata biri bya cyane n'umuntu turi mu gutangura.
Mhm.
Abanzi bose sipe venera niyo saba. Bera ari bujumbura, gifite ari bujumbura, na Irene ari bujumbura.
Mhm.
Na Jinioro.
Mhm.
Na Jinioro.
Mhm.
Na Kreta. Abantu banzi bose babagenzi bose ntibake na Eric nyine ngaho nyine Nyagisenyi.
Mhm.
Numuderekite yo kwishyura ryo kubwira ibyo by'urukundo sanitarasi.
Mhm.
Na mama wewe Berenice na Tike na Inosa na Tiyo na abanzi bose n'abatahize bose batanga amata mwiza.
Urakoze cyane Samuel, urakoze cyane dizeye ko bakumvise bose. Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanye ku murongo dufite benshi cyane. Twakire Elize. Elize amahoro neza.
Amahoro neza. Murakomeye.
Turashima. Ari akaruru muri telefone yawe Elize. Uri ku muhanda.
Ari ahantu ndi. Ntagwa mu ruhari.
reka tugerageze murongo urimo induru nyinshi ariko gerageza amasegonda make cyane wifurize mwaka mushasha muhire inshuti n'abagenzi
bo kibone kwa yubahirize nkaba ndi muri Zambia nkaba ngombye kwifuriza umwaka mushasha mama ari mu ntara ya Gitega nabo tuvukana niyo nkuru Fideli n'uwitwa nkuru nziza Claude ari ngari Bujumbura nkaba kandi nifurije umwaka mushasha abo twakoranye ngaho ku isoko kwijabe abo bitwa abaveteri abatazi abagi ba Rugozea bose ndabifurije umwaka mushasha
urakoze cyane Elize nize ko bakumvise naho telefone irimo akaruru gato radio ijwi rya Amerika isamiraniye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka mfate amasegonda make nanje ku bwanje nkaho yanitangishaka nshimire bivuye ku mutima abantu bamwe bamwe ndashimiye bwa mbere na mbere nifurize umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2018 umuntu wese ari mu nzego za politike mu butungane umutekano mwitavye ubutumire bwanje mu kiganiro muri isanga kuvyukuri ibari isaha yose muba mwatanze mu bikorwa byanyu musanzwe murimwo mukitaba ubutumire mukaganira natwe mukaganira n'abanywanyi biradishwe rya Amerika ndabashimiye cyane aho numva muri mwese muri zo nzego zihambaye ndabashimiye ko na mwarafasha kanya mukitaba ikiganiro muri isanga ndashimiye nifurize umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2018 abari mu nzego ziharanira neza y'urwaruka mwitabiriye ubutumire bwacu mu biganiro nateramije ku neza y'urwaruka ndashimiye kandi nifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2018 abari mu nzego zerekeye amagara y'abantu muri leta mu mavuriro mu mashyirahamwe yigenga naraganiriye n'abaganga benshi cyane bagiye barafata kanya ku munsi wabo wa gatatu bagasigurira indwara zitandukanye abanyagihugu kandi benshi batubye ko byabafashije mu buzima bwabo mu magara yabo ndashimiye kandi nifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2018 abo twaganiriye ikiganiro muri sanga cyo ku munsi wa kane aho twaganiriye ku bijyanye n'agateka kazi na muntu iterambere ubuzima bwa misi yose mwarafashije abatari bake ubwira gatano ndashimiye kandi nifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2018 abakenyezi bose amashyirahamwe y'abakenyezi yose n'abari mu nzego ziharanira neza y'abakenyezi nk'uko mubizi ku munsi wa gatanu ni mwebwe tuganira namwe ku munsi wa gatanu umunsi wihweza ahanini ubuzima bw'abakenyezi ndabashimiye rero mwese mwafasha kanya mukaza tukaganira ku bibazo by'abakenyezi ku munsi wa gatanu mu kiganiro muri isanga ndabashimiye cyane ndashimiye abahinga b'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga twaganiriye tukagirana ibiganiro muri isanga ku bibazo bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga binini aho muri hose mwese ndabashimiye nizera ko mwe mwese muzobandanya mufata kanya mukitaba ibiganiro hano ku radio rya Amerika ikiganiro muri isanga aho mwitaba mukaza mukishura ibibazo rimwe na rimwe biba bitoroshe by'abanywanyi bacu ndabashimiye rero kuba mwara twemereye mukitaba ibyo biganiro si muri isanga byonyene hari nibindi mpora ndabahamagaramwo munota wa nyuma nti ndabasavye mugira ico muvuze rero ndabashimiye ko na ahanini mwama mwemera rero tubandanye rero twifurizanya umwaka mushasha muhire tuhimbaza dushimira n'Imana duherereze kuri kano karirimbo twatanguranye ka fanda nayo mwese rero Noel nziza nitutongera kuvugana umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2018 ndabakunda Imana ibane namwe tuzokongera mu mwaka uza wa 2018 w'ibihumbi 2018 Radio Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika.